Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Sangwa ikazo nchuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe muri makuru yo kuri wa kabiri aho twateguriye agaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bamaze kuja gufasha mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bindi bihugu, bakabasaba barongoye igisirikare cy'u Burundi gutunganya neza amafaranga ava muri ibyo bikorwa, akaba ngo ari menshi ariko bakabona ko atateza imbere igisirikare cy'u Burundi muri rusange. Muraza kuvyumva. Abigisha nabo bafite akababaro kadasanzwe kuva aho bumviye ko imishahara bari bemerewe na leta itazoboneka nk'uko byari byitezwe, byashikirijwe na Victor Ndabaniwe arongoye sendika y'abarimu Concessiona kuri wa kabiri. Avuga ko umushikiranganji w'ikiga cya leta ariko aradindiza ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kubongera imishahara. Nayo impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zimaze amezi atatu zitaronswa isabune biruko mu gihe bagenzi babo baturuka mu gihugu cya Kongo iharanira demokrasi ya Kongo bazironswa ukuri ikwamye. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Hadyo Inzamba gatika kawe turongeye kubaramutsa. Hari abasirikare b'abarundi batari bake bamaze kuja gufasha mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bindi bihugu bidoga bakanegura kwa amafaranga ava muri ivyo bikorwa ari menshi ariko bakabona ko adateza imbere igisirikare cy'u Burundi muri rusangi canke ngo ateze imbere umusirikare ku giti ciwe. Basaba barongoye ico gisirikare gutunganya neza amafaranga ku neza y'igihugu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pia Gahungu.
Abo basirikare babanza gusigura ko haheze imyaka irenga 15 u Burundi burungika abasirikare babwo mu bikorwa byo kugarukana no gutsimbataza amahoro mu bindi bihugu, bakabona ko iyo myaka yari ikwiye kugira ngo amafaranga ava muri ibyo bikorwa agire icyo afashije mu byerekeye ubutunzi bw'igisirikare cy'u Burundi muri rusange, n'abasirikare nabo nyine bakahakura akoyoko. Ariko uravye neza ngo siko bimeze.
Kasangan hari ini menjadi yang kugua. Namun siapa sedawa baru di tuat kambar hari yang mereka kabis tuat kambar ini jenjo dimedine tak kasihan kita. Hari pertama namun terus terang berlaki ini sebesar suara kita. Kasangan para kita yang sedang berada di atas kabur ini kasangan yang kita kembali mengakulah itu dalam segala yang tua kasangan satu kasangan mengorani kasangan rasanya.
Abo basirikare bibaza ko amafaranga ava muri ibyo bikorwa aja mu mifuko y'akagwiye k'abantu bamwe bamwe, bakifuza ko ababijejwe bo kwikubita agashi bagakoresha ayo mafaranga ico yagenewe ku neza y'igihugu.
Silvache, chamba yituma, kutoa kichwa na amstranga njia zinazo, na mamiliariji atamarika, atiwa mama kichini, arikusoro, soroka.
Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo avuze kuri icyo kibazo.
Tumushimire Pia Gahungu. Leta y'u Burundi ngo irafise umugambi wo gukwiza ku masoko ibihingurwa n'amahinguriro yavuze ko Burundi na Sosumo bisanzwe bitaboneka cyane muri kino gihe. Yavuzwe n'umushikiranganji wa mbere Arengiome Bunyoni yariko yishura ku makenga yoshinga amateka n'abakenguza amateka mu mpera zindwi iheze, akaba yari kashikiriza byaranguwe na leta mu mezi atandatu aheze kubwiwe muri iyo mikenyuro ngo harimo gusahiriza ayo mahinguriro no kugururira ababikura hanze. Kuri kiri umushikiranganji wa mbere Arengiome Bunyoni,
nayo mukenyuro wa mbere ukenewe uri kurakorwa na leta kugira ngo ivyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije. Ahari umwo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi, harimo kandi no kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ibyo bipfuza. Icyo ni kiwejwe na leta kandi haratanzwe intumbero, ariko hambavu yaho mubonye bidashotse byihuta no kumenya yuko hariho no gusubira kujonjora kandi kuko ibintu byarazivye ku masoko mpuzamakungu.
Ibisabwa kwa mahinguriro wagwizwa byose vya leta ivyo navyo bikerekana ko kuvyerekera leta y'u Burundi atari vyoroshe namba. Ivyo biva ku mwihwezo wa Faustin Ndikumana n'umuhinga mu vy'ubutunzi ngo impinga iracari ndende
hari ubwa mbere bijanye n'ibikorwa remezo bijya bita infrastructure. Uwe ahantu ntazogwira amashyira hamwe umuyaga nk'ubudakwiye amabara atameze neza ngo abantu bahane ibidandazo energi ibyo by'ibitoro byose ibintu bise bituma abantu umuyaga nkuba bituma ba masoko ntanga nguvu ibyo gutuma nahituma naho ibyama internet ibintu byose usanga abantu bakenera kugira bakore amashyira hamwe bwiza kuba bihari. Ibyo rero nibyo nibwo umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri ni ubujanye n'amategeko amategeko ingene amashyira hamwe ashingwa jaho ibyo kuja maformalite administrative ukabona ko ari ibintu bitomoye bitananiza abantu ubugira kabiri ugasaba ubutungane ingene anashaka kwitura ubutungane mu by'amategeko bashobora gutungana bukabatunganiriza ntibubahezeyo bukabakingira droit de propriété y'abantu bakumva yuko bashobora gushinga imigambi bisanzwe batari ko barakwa ibibya by'ibiturire n'ibindi usanga abategetsi ariko barabagora badaniza bakibiterera ibisubira hanyuma ikindi gihabaye nuko ishyirahamwe kugira ngo ire kandi nuko habahe n'ibijyanye n'umutekano na security abantu ni politiki by'inyenzi za politiki bigahagarara hakaba umutekano abantu bagakora umutekano haro rero n'imijyanye n'amategeko abantu bakidegembya konkurense bagahayanwa utagize bene ryo bya konkurense no guhayanwa ni iki abantu bwira bakore ni aya mashyirahamwe ntashobora kugwira ibindi ni bya ni by'ubutunze re politiki monetaire ba politiki ekonomike mbega abantu bari hamakori gute mbega makori sumurenge mbega ashaka kurofide ni muri banki nkuko usanga bigo mbega amadovize barayaronka kugira ngo grama affaire amatodo shanje ameze neza ntaki ibyo re ni ibintu byose bigiye hamwe cyangwa ati mbega barashaka kuronka abaguzi babagurira abantu bafuse ubuduga bagura burahari ukurusha kugira abantu gihe ubushobozi bw'abagura butahari nibaza rero ingene boroherezwa muri ibyo byose ka munyamategeko akajya byo tuba amashyirahamwe cyangwa amahinguriro ashobora kugwira tunaretse na bya bindi by'uko nk'ibyo gushyiraho kigo giza kira kontra neza karite y'ibintu byakozwe kugira byemewe kuba seritifiye ushobora gushorerwa hanze icyo n'ikindi kintu gikomeye.
Yari Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi tumi na mate mukanya amakuru arabandanya kuri radio y'Inzamba.
Inzamba
mu gisata cindero naho kababaro kadasanzwe kubigisha kuvaho bumviye ko imishahara bari bemerewe na leta itazoboneka nkuko byari byitezwe. Ivyo vyashikirijwe n'uburongo y'urunani rwa sindika y'abigisha Victor Ndabaniwe kuri wa kabiri kubwiwe ngo ivyaraye bitangajwe n'umushikiranganji w'ikiga ca leta n'uburyo bwo kudindiza ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi wo kubongera imishahara kuko umaze kuburabuzwa kenshi. Kurikira Victor Ndabaniwe.
Mu gihe abakozi bari biteze ko muri uku kwezi kw'indwi umwaka w'2022 ibijanye nishigwa mu ngiro y'uwo mugambi byagwizwa kuja mu ngiro abakozi twaratangaye cyane twumvise ko umushikiranganji w'ikiga ca leta amenyesheje ko uwo mugambi udakunda gushigwa mu ngiro ku mbo z'uko atabahinga dufite bashobora guharura imishahara bisunze intumbero nshasha. Ivyo rero bikaba byaraciye intege biracinkokora abakozi bari basanzwe ndetse bamaze imyaka irenga ibiri barindiriye gutunganirizwa ariko bakaba bari barihanganye tukabona yuko rero intumbero byaraye bishyikirijwe byatumye abakozi twibaza byinshi ko turibaza ronderwa ry'abo bahinga mba makungu umwanya rizomara umwanya bazokora ibyo bikorwa turibaza nyimba abo bahinga bazoheza bakaza babishoboye gusumba bari bahasanzwe na cyane cyane ko dusanzwe tuzi neza ko mu mugwi w'igihugu jejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'iri tumwe ry'imishahara rishasha amasendika rusange turimo na twebwe kwamaze kwirukana imigwi y'abahinga ishika kuri nyine yari aho akazi na leta nuze kudufasha gikogwa ariko twa twasanze atavyo bashoboye kandi bari baje bava mu mahanga abo barahagaritswe batwagiye kuronka umugugu ira gatana ni nawo arimo aradufasha gushika uyu mutsi ariko twapansa neza bizeri umari bizeri kudutera makenga uravye umwanya bimaze uravye gucererwa cyo kuko kimaze kugira birabubirekana neza yuko abakozi badashobora kuvyishimira na gato guko nta kintu kimwe kigaragaza ko ivyo yashikirije bishobora kuburukiza ku bakozi amakenga rero dufise turabona neza yuko ari ntumbi yo kudindiza ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi kumva zitaramenyekana neza uko mu masendika ntidusaba ibirenze ku byo leta yatwemereye amafaranga dusaba najya nyene uwo munsi leta yari yatwemereye mu nteguro nshyashya y'amafaranga y'imirimo akoresha kuvuga imiliyaridi 37 harimo imiliyaridi 25 z'umwaka wa 2021 ushyira 2022 kongera ku miliyaridi 12 zo muri uyu mwaka w'amafaranga dutanguye muri uku kwezi kw'indwi
tanguye gukorwa ikibazo cya leta cyo mu mwaka wa nyuma w'ishure shingiro mu mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye mu makambi y'impunzi muri Tanzania ivyo vyabaye kuri wa kabiri inyuma y'umwaka urenga kuri bamwe barindiriye kuronswa ivyo bibazo abanyeshuri barenga 350 nibo bariko barakora ivyo bibazo mu makambi ya Nyarugusu na Nduta n'inkuru tubazabera Mugisha
ivyo bibazo bizokorwa imitsi ine batumye abavyeyi n'abandi barezi basubira kugira umwizero kuri kazoza keza k'abana babo
Mka nyamuneza dadasanzu tangu ikibazo cy'abahawe muri leta ya Tanzania internet cyakozwe n'abanyeshuri barenga 350 kuba ari ku rutonde 42 nibo bataje bamwe bararongowe abandi nabo n'abasore bagiye kurondera ubuzima hirya no hino mu mujyi aha i Tanzania kandi mu mezi yo kubabwira ku banyeshuri no ku barezi kubona ko icyo kibazo cyakozwe uyu munsi
abo bavyeyi bemeza ko igikorwa ishirahamwe ya SEA ryakoze ari icyo gushimwa
yo mu gushimira cyane abitanze cyane cyane abo muri hafi kuko nacyo batakoze kugira ngo icyo kibazo kiboneke tugasaba ko leta ya Tanzania icyo gitebya kuko itaje ikibazo nkurikiziwa nyinshi abana hari abiheba kubera ko barambiwe n'umukumenya mu ishuri rumba niba bakimenye kubera ko hari ibibazo basa n'abavyibagiye baheze umwaka wose bahejeje amashuri bakaba batarako icyo kibazo
tubibutse ko leta y'u Burundi yari yemeye ko uyu mwaka w'ishuri uheze ibibazo bya leta concours national na examen d'etat byari gutangwa mu makambi y'impunzi muri Tanzania ariko rero ntihavuye ibirungika
Bera Mugisha arakoze ameza atatu araheza atasabu n'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'Inyarugusu zironkejwe bagatinya ko bashobora gufatwa n'ingwara ziturutse ku isuku rike gitangaza izo mpunzi nuko bagenzi babo baturuka mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi bazironswa ukuri kwamye kandi ku gihe bagasaba igisata kijijwe impunzi ya ACR gufata cyo kimwe impunzi na cyane cyane ko zigengwa n'amategeko amwe n'inkuru ya George Nimenya
Abarundi bahungiye Inyarugusu bavuga ko bashobora kumara amezi arenga atatu atasabone baronkejwe bakavuga ko ubuzima bwabo buri mu mangetengete kuko atasuku rikwiye bashobora kugira agatinya kwandura indwara ziturutse ku isuku rike kuko isabuni zibafasha mu kwiyoga koza ibyombo kumesura n'ibindi umubiriza imyidogo yume muri izo mpunzi
aratubwira ibirarane by'amasabuni y'amezi atatu amezi ane atasabuni batanze nkubu uni izo baheruka gutanga baziduhaye haheze amezi atatu baca batanga izo amezi abiri ari imbere naho nyine isabuni zitarenga zibiri ku mezi abiri kare batanga zine ku mezi abiri baca batubwira ibirarane by'amezi atatu atagasabuni atari kimanyi mugabo ku bantu b'abakongo batanga amasabuni uko amezi abiri arenganye
igitangaje kandi gitumvikana ni uko bagenzi babo b'abanyekongo bazironswa ukuri kwamye kandi ku gihe bagasaba igisata kijejwe impunzi hase gufata kumwe impunzi kuko zigengwa n'amateka amwe n'ubu tumwumvirize
rero ibi bintu ERC yama yabikoze ikicisha impunzi kutangira isuku niyo bazitanze ntibagira ngo batubihe idasone z'ibirarane nukuvuga rero tugomba gusaba ko ishyira hamwe inyarazi yo kwita gasi ikamenya ko umuntu amesa umuntu afungura ku masani yogeje agasabune umuntu kuyijoga ku mubiri rero ntitubona igituma bari kuratwima aya masabune n'ibirarane tubafite ngo babiduha none bije ishyirahamwe aseri itanga kuri ayo masabune ajyahe kubera iki abarundi bamwe baturenganije mugabo amasabune abakungumani batigera babagira ibirarane turabona ko harimo akarenganyo no gutanganya impunzi ubwigenge
uruganda rw'amakuru rwa radiyo inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone ubuseruka igisata cawe ni kijejwe impunzi Hassan kugira ngo agire icyo ashikirije ku bijanye n'izo sabuni zihabwa bamwe abandi bakazibura
George nimenya tugushimire ni na hano rero duciye dusozerana no makuru twateguriye cimemwe mwese mwateze iyo mpi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye bashikije na jewe Edi Claude nazwe baba ndabasezeye ifuriza ijoro ryiza naho ubutaha.